Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu, itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu, mwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Kandidatire ya Perezida Pierre Nkurunziza nk'uko mwabyumvise twaragize ikoraniro kaminuza turamwemeza, ariko ibisabwa na seni turacyabyegeranya kugira ngo ashobore kuzobitanga.
Uwo ni Pascal Nyabenda, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, avuga ku gikorwa cyo kwiyandikisha kubazo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu caraye gitanguye mu Burundi.
Nende ko Nkurunziza agiye kwiyamamaza ko azoba ahonye ibyiza shingiro, n'ubu ibyiza shingiro byatawe ku cyabu, amatora yoba gute? Amatora ya demokrasi agomba kwisunga amategeko.
Uyu nawe ni Agato Gwasa, arongoye umugambwe FNL yigenga, nawe nyene avuga ku gikorwa cyo kwiyandikisha kwitoza caraye gitanguye. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Frederic, mikro ni gwawe.
Urakoze Yoriane, mwaramutse nshuti mwese mutiza amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kuyashikiriza amakuru nyinshi y'amake amakuru twashikirije tubateguriye. Kaminuza y'u Burundi yaraye iwugawe. Perezida w'u Faransa yatangaje ko abasirikare ba Faransa bazokwagirwa n'ivyaha vyo gushushuza abana b'abakobwa muri Republika Santrafrika bazohanwa. Imyiyerekano yo kwiyamiriza urupfu rw'umunyamerika mwirabure mu gisagara ca Baltimore irabandanya. Idonido ya makuru. Uburundi bwarugaye kaminuza y'igihugu muri iki gihe imyiyerekano ya politike kwiyamiriza ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza mu kibanza cy'umutetsi azokwitoza ku giti cy'umugambi uri ku butetsi mu matora mukuru y'igihugu ibandanya. Amakuru atangazwa avuga ko kaminuza y'igihugu yugawe ejo ku munsi wa kane, maze abanyeshuri bagaca barungikwa imuhira iwabo. Abantu bashika batanu baramaze kwicirwa mu myiyerekano yatanguye ku munsi wa gatandatu nyuma yaho iryo genwa ritangarijwe. Abantu biyamiriza ico kiringo bavuga kwiyo ngingo yo kwitoza mu kiringo kira gatatu itekubiri nibwirizo wa shingiro. Ku munsi wa kabiri umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yaratangaje ko arungitse intumwa yiwe idasanzwe mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini Said Djinnit mu Burundi kugira aje kubonana na Perezida, abategetsi bo muri Leta y'u Burundi hamwe n'abakuru imigambwe. Umushyirahamwe Ban Ki-moon yarateye akamo inzego zijejwe umutekano kazisaba gukoresha ubwitonzi bwinshi, yongera asaba impande zose kwiyamiriza ubwicanyi hamwe n'imvugo iturira. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa François Hollande ejo ku munsi wa kane yaratangaje ko atakigongwe azogirira umusirikare w'Umufaransa uwo ari we wese azokwagirwa n'ivyaha vyo gushurashuza abana b'abigeme bo mu gihugu ca Republika Santrafrika babegera bariko barasaba ifungurwa. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubufaransa c'Ubwongereza Guardian nico canditse iyo nkuru ubwa mbere, kikaba cari cavuze ko ayo makuru cayakuye mu itohozwa ryari rikiri ibanga ryakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu. Itohozwa ryasanze abasirikare b'Abafaransa 14 baragize uruhara muri ivyo vyaha. Ubushikiranganji bw'igihugu c'Ubufaransa bujejwe kwivuna abansi bwatangaje ko buriko burihweza ivyo birego kandi ko ata musirikare bizokingira ikibaba. Igihugu cy'Ubufaransa cyarungitse abasirikare mu gihugu cya Repubulika Santrafrika mu mwaka w'2013 mu gikorwa cyo kugerageza kugarukana umutekano nyuma yaho abagwanyi b'abayisilamiste bafatiye umurwa mukuru, navyo byatumye abayisilamu batangura gutana mu mitwe n'abakristo. Nk'uko amakuru atangwa n'abantu bavyoneye abivuga, abana b'abakobwa bashonje baragenda kuraba abasirikare b'Abafaransa bari bajeje gucungera amakampi impunzi babahendesha amazi hamwe n'ifungurwa bagaca bakorera ivyamfurambi. Ishyirahamwe rimwe rihanira agateka kazi na muntu ryatangaje amakuru avuga ko n'abasirikare b'Abafaransa bari mu gihugu ca Chad hamwe n'abari muri Guinea Equatoriale nabo nyene bigenza gutyo. Abategetsi b'Abanyamerika bajejwe amagara y'abantu bafashe ingingo yo kugara ivuriro bashinze mu gihugu cya Liberia igihe kiza cya Ebola cyatangura kwiha inkumbi mu mwaka uheze. Iyo ngingo ifashwe muri iki gihe igihugu cya Liberia cyiteguriye gutangaza ko ikiza cya Ebola cyatujijwe. Igihugu cya Liberia kiramaze iminsi 32 ata muntu mushasha yanduye indwara ya Ebola. Mu gihe ibintu byo guma bimeze gutyo gushika ku igenekezo y'icenda cy'ukwezi kwa gatanu, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu jejwe kwitaho amagara y'abantu bizoca bitangaza ko igihugu cya Liberia kita kibazwamo ikiza cya Ebola. Leta ya Amerika yararungitse abasirikare 2000 mu gihugu cya Liberia bagiye kugwanya ikiza cya Ebola hamwe no gushinga amavuriro 15. Abo basirikare bavanywe muri icyo gihugu mu kwezi kwa kabiri inyuma yaho icyo kiza gitanguriye kugabanuka. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu jejwe kwitaho amagara y'abantu bivuga ko ikiza cya Ebola kimaze guhitana ubuzima bw'abantu 10,000 cyane cyane bo mu bihugu byo muri Afrika y'umurengero birimo Guinea, Liberia na Sierra Leone. Muri kamera bandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imyiyerekano ikomeye ikozwe mu mutekano mu gisagara cya Baltimore muri Leta Zunze Amerika yarabandanije ejo ku munsi wa kane. Muri iki gihe hari amakuru avuga ko raporo yatohojwe na polisi yerekeye urupfu rw'umunyamerika umwirabure Freddie Gray yoba yashikirijwe umushikiza manza. Uyo mwirabure afite imyaka 25 yitavye muremyi kwigenekezo rya 19 y'ukwezi kwa kane ari mu minwe y'abapolisi. Urupfu rwiwe rwaratumye haba umugomoko n'ubugizi bwa nabi mu gisagara cya Baltimore. Kuva ku munsi wa mbere imyirekano iriko iraba mu mutekano yamara abapolisi baritegura guhagara mu gihe ibiri mu cegeranyo cy'iyo raporo ikiribanga byotangazwa.
Urakoze Frederic Nkundikije ku makuru uhejeje kudushikiriza. Uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu byaga binini ejo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane niho igikogwa cyo kwandika abipfuza kuzokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cyatanguye. Twavuganye n'imigambwe itandukanye ngo twumve abiteguriye gushikiriza ubuzoserukira umugambwe wabo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Pascal Nyabenda umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi aramubwira ko umugambwe wabo utarashikiriza umukandida wabo.
I kandidature ya Perezida Pierre Nkurunziza nk'uko mwabyumvise twaragize ikoraniro kaminuza turamwemeza, ariko ibisabwa na Seni turacyavyegeranya kugira ngo ashobore kuzobitanga umwanya n'umwanya. Murumva uno munsi n'umunsi wa mbere turacyafise umwanya, rero tubaye turareka n'ivyo. Mwarumvise yuko hano mu Burundi habaye impari nyinshi kuri kandidature ya Pierre Nkurunziza, ku buryo rero twebwe twashatse ko bica mu mategeko, ari nacyo gituma turindiriye ibyo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro izoshikiriza, kugira ngo noneho niyamara kugira ikivuze tumenye ko dushobora kujana kandidature y'umukandida wacu ibintu bimaze gusobanuka neza. Ahubwo tugasaba yuko iyo sentare yo nyarutsa kugira ngo ishikirize abarundi n'amakungu ingene ibintu bimeze nkuko babisabwe.
Muvuze ku mpari n'impari mushinga ntahenyabenda mu itangazo mwakoze uyu munsi mwavuze ko ibikorwa biri mu Burundi birimo n'urugomo ari ukugumbuka amashyaka atavuganwe na leta, ahubwo yaravuga ko ishyaka ryanyu CNDD-FDD ryica amasezerano ya Arusha rikica n'itegeko nshinga, mubyakira mute?
Ubwo ni ububeshi kuko iki kibazo turiko turavuga uno munsi si uno munsi tukivuze, cyavuzwe haraheze igihe, abantu benshi baragize icyo bakivuze ko nubwo mwumva twafashe iyo ngingo yo gutora umukandida wacu Petero Nkurunziza havuzwe byinshi, ariko twebwe tumaze kubaza abahinga bacu mu by'amategeko baratubwiye neza ko ibintu byari muri Arusha na cyane cyane ibyo bahaririye ko byinshi bimwe bimwe batagiye barabyumvikana ko batabyumvikanye ko ni bimwe bita mu gifaransa ma reserve batabyumvikanye ko noneho handikwa ibwirizwa shingiro ni nk'icegeranyo ni nk'ipfunyapfunyo y'ibyo bamwe n'abandi bagiye baravuga mu masezerano y'Arusha baraheza bacaba bishira mu ibwirizwa shingiro twebwe rero mu mugambo wacu kandi ZFDD twemera ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro bikaba byaje biva mu byo bari baganiriye muri Arusha ariko ibimwe n'ibindi byagiye batabyumvikana ko neza none habahinga baraheza babyandika mu buryo bw'amategeko mu ibwirizwa shingiro no kuvuga rero ko uko biri mu ibwirizwa shingiro twebwe tubona neza yuko umukandida wacu yarafise uburenganzira bwo gusubira kwitoza rindi rimwe gusa kandi rikaba ariryo rya nyuma nk'umukuru w'igihugu
ariko mushinga nayo nyabenda hari igitutu nabyita igitsure cy'amahanga ntavuze ndetse n'imbere mu gihugu gisaba ko ituze ryagaruka mu Burundi kandi ko murabizi nka leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi n'ahandi bakomeje kumvikanisha ko manda president Nkurunziza yakoze zumvikana ko zarangiye ko nta yindi manda yagombye kongera kwiyamamariza iki gitsure mu cyakira muti
jewe nibaza ko amakungu atarakwiye gushira igitsure nk'ibimwe bita pression ku Barundi no ku gihugu cy'u Burundi nibaza ko ahubwo bakwiye kuraba amahoro dushitse ko yobandanya atsimbatara twebwe ico dushira imbere nuko amahoro twari tumaze gushikako kandi twaronse bigoranye amahanga yoraba ko ayo mahoro twobandanya tuyatsimbataza nico cyangombwa ikindi nacyo nuko hariho abavuga ati twebwe president Nkurunziza nitwifuza ko yosubira kwitoza ibyo bakabivuga batari no mu mugambwe iwacu twebwe bene umugambwe n'abandi banyagihugu benshi isinzi bakavuga bati twifuza yuko president Nkurunziza yosubira kwitoza kuko twamutoye rimwe gusa jewe rero nibaza kwaho amakungu yarakwiye kuraba mbega abavuga bati ntibamwifuza hamwe n'abavuga bati baramwifuza bamwe n'abandi dufata iki tubigenze gute aha rero niho amakungu nibaza ko yarakwiye kuraba ariko kandi byose nk'uko nabivuze tukagenda twisunga kandi twishimikiza amategeko na cyane cyane iryabwirizwa shingiro
twavuganye kandi na Agatogwa Sao mu mugambwe FNL wigenga we asanga Petero Nkurunziza abandanyije umugambi wiwe wo kwitoza azobaho nyanze ibwirizwa shingiro kandi amatora ategerezwa kwisunga iryo bwirizwa shingiro nyene Agatogwa Sao yavuganye na mugenzi wacu Edi Gwema
none ko Nkurunziza agiye kwiyamamaza ko azoba aho nyoye ibwirizwa shingiro n'ubu ibwirizwa shingiro ryatawe ku cyavu amatora yoba gutwa amatora ya demokrasi yagomba kwisunga amategeko
icyo gihe cyose mubona ko Nkurunziza afashe icyemezo cyo gukomeza gushaka kwiyamamaza mwebwe mutazabyitabira kuko mubona byishe amategeko
niko bimeze sinumva yuko abantu barondera yuko amategeko yubahirizwa ko bokwemera yuko ibyo biba kandi ibwirizwa shingiro rihonyanzwe bisigura yuko n'andi mategeko atagaciro abagifise aho rero niyo rero abantu bo bagwize kuraba rero bagakora ibishoboka byose kugira ngo tumuteshe ibyo bintu byo kurondera yuko ibwirizwa shingiro ritaba nk'akanuka cyo kimwe n'amasezerano y'Arusha
wowe cyangwa abayoboke bawe ntago muratangaza ko mwaba mwiteguye namwe kwitabira iyo myigaragambyo cyangwa se imyiyerekano ubu ngubu mwaba mwiteguye
ibyo byose abahamagaye bahamagaye abarundi bose nibaza rero yuko muri icyo gihe abumva ko kamo bose bumva yuko bakeneye kujayo nibaza yuko bajayo kugeza ubu ikigaragara ni uko igipolisi gikomeza gukora amakosa kigakoresha inkoho n'amasasu kirasa mu banyagihugu atabirwanisha bafise bamwe bagapfa abandi bakavunagurika kandi tukabona babikora babifatanije n'imbonerakure izo mbonerakure bakazambika imyambaro y'igipolisi bakaziha ibigwanisho by'igihugu icyo cyose nibaza yuko ari amakosa kandi nibaza yuko yakubaha Petero Nkurunziza abikora abizi yuko binyuranye n'ibyo yiyemeje nk'umukuru w'igihugu abwita gukingira abantu bose.
Bwana Agatorwa sa tariki 30 nibwo byari biteganyijwe ko abifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batangira gutanga kandidatiri zabo muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Mwaba mwiteguye gutanga kandidatiri yanyu?
Kandidatiri rero kuyitanga yibona yuko ibintu bitomoye. None ubuko bigaragara yuko ayo matoro giye kuraba umwo kuri mu gihugu abantu bari ko barahunga amashuri ari karugara mu gisagara abantu nuruhagarara hagati mu gihugu abatavuga rumwe na leta abadashyigikiye icyo kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza bari guhigwa buhongo. Ayo matora wumva ara matora azuba ara matora isura imedite.
No kuvuga ko kugeza ubu ngubu utarafata icyemezo niba iyo kandidatire uzayitanga.
Icyemezo cyo sinagenda gifata kuko ndi kumwe n'abandi benshi. Mugabo uko ibintu bimeze ubu kugira ngo nabantu bashobore kuhura, babonane, bavugane, bagire ibyo bafundise biragoye.
Uwundi mukuru umugambwe twavuganye ni Dr. Jean Minani aserukira Frode Bunyakuri iragiryandadaye we yavuze ko naho batariyandikisha amatora bazoyitabira ariko ntibazojana na Petero Nkurunziza.
Tuzokwitabira amatora twebwe amatora tuzogendamwo mugo ntuzojana Nkurunziza ni watazogenda kuko ni wadakwije ibyangombwa nta ujana mu matora n'umuntu adakwije ibyangombwa twebwe tuzoja mu matora mugo we ni watazoja mu matora kuko ntakwije ibyangombwa ibwirizo bashingiro yari mubuza amasezerano ya Arusha yari mubuza urumva uwo muntu ntakwije ibyangombwa ntazoja mu matora mugo twende tuzoja mu matora.
Hanyuma se nibiba ngombwa ko ayajyamo
nibwo umbwire uti niyagira kudeta muzogira gute, niyabandanye muri kudeta muzogira gute, niyabandanye aho nyanga amasezerano muzogende muzogira gute, niyabandanye aho nyanga amasezerano tuzokwama tubigwanya tuviyamiriza tuje mu mabarabara tuhamagara abarundi bose kuja mu ibarabara.
Ariko nanone ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kuvuga ko iyo myigaragambyo ititabirwa n'abaturage kwa ahubwo yitabirwa n'igice kimwe cy'abaturage mu makaritsiye amwe yo mu mujyi wa Bujumbura ndetse ibyo bikorwa ngo bikaba bitari no hirya no hino mu gihugu ibyo mubivuga hehe?
Ibyo si byo na gatoyi turazi yuko bagerageje gucamwa abarundi mu migwi babita ngo myigaragambyo ngo girwa mu batutsi gusa mu makaritsiye batutsi twashaka kubabwira dusubiramo ko iyo myiyerekano tumwe turagira harimo abahutu n'abatutsi bose bakorera hamwe ubu igisagara cya Bujumbura ntabwo giciyemo iyo migwi bavuga ngo aha naho abatutsi naho abahutu n'aba icyo nicyo twiyamirije nicyo twakuyeho Arusha. Ubu rero bashaka kutuzana mwa by'amoko kugira ngo babikoreshe babandane bagira amakosa nta barundi bazoshobora kubibemerera. Abarundi bose mu bice byabo byose uko biri baba abahutu baba abatutsi baba abatwa bahagurukiye rimwe kugira ngo biyamirize icyo gikorwa. Hasigaye ahubwo abantu bace nuko gusa ari gikenye basigaye bemera ko Nkurunziza yokwitoza ubwa gatatu nibo bace cyane nuko bakoresha igipolisi. Igipolisi na nyine si cyose igice cy'igipolisi nimbonera kure bahaye inkoho kugira ngo aho kufasha abantu barimo bagiriye imyerekano ngo babaherekeze mu mutekano ntangere berekana akababaro kabo bace babashiramo ibyo kotsi bakabateramo bya bintu bibabaza mu mahaha bakabatera amazi bakanabarasa n'isasu z'ukuri. Mamaze kumva ko bamaze gupfa abantu 9 uno munsi mu kinama hakomeretse abantu 8 barashwe n'amapistole kandi amapisoni yarashwe n'abapolisi yarashwe n'imbonerakure.
Dr. Minani, hari abasenateri ngo basaba ko icyemezo cy'uko Nkurunziza yakwiyamamaza cyangwa se atakwiyamamaza cyasuzumirwa mu rukiko rurinda itegeko nshinga. Icyo kibazo murakibona gute?
Icyo kibazo gene bada yuko ari gushaka gusamaza abantu barazi neza ko ibyo biboneka bidakunda kushika na gatoyi kuko abasenateri bari bo bonyine baza kwandika ibyo ko batatubwiye twebwe abashinga amateka ari twebwe dutangura gusuzuma amategeko ko batabibabwiye nuko bari bazi yuko mu bashinga amateka badashobora kuronka icya gatatu. Ibyo iyo sentare izovuga ntacyo bizotubwira ko n'ubundi ni nk'ukwibaza. Iyo sentare ntabwo yiga ntabwo ikenguza amasezerano y'Arusha kuko biri habiri biri mu bwizwa shingiro n'ino masezerano y'Arusha none bavuga ngo kwizoshinga bamwemerera kandi byo ari byo amasezerano yarushaje bayimwemerera ibyo byose ikibazo ntikiraho gusoma amategeko ikibazo ni ikibazo politique arazi byari byo niyemere areke kwonona igihugu cacu arihe kwitoza imyaka 10 irakwiye
Dr. Jean Minani turagushimiye cyane akanya uhaye radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe kuba mwabimbaje
Turacyari mu Burundi kuvejo ku munsi wa kane abanyeshuri bose ba kaminuza y'u Burundi basabwe kuva mu bigo vya kaminuza bitarenze isaha imwe yo mu gitondo aho gutahi wabo abo banyeshuri baca baje gusaba ubuhungiro mu busirikizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bamenyesha ko bazohava bababwiye ingene umutekano wabo uzocungerwa kuko umushikiranganji abatwara yamenyesheje ko atamutekano uri muri kaminuza Ninkuru ya Desire Hatungimana.
Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bashika igihumbi ni bo baraye ku buserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi muri quartier ya Kigobe. Abanyeshuri bahashitse hakiri kare mu masaha 3 ariko bukebuke bagiye bariyongera ku buryo buunya ari benshi cyane. Umunyeshuri umwe muri abo bacumbitse ngaho onya ku buserukizi bwa Leta Zunze za Amerika akamenyesha igituma bituye ubwo buserukizi.
Ngere byagenze mba twe abanye twirukanye turabura iyo tuja iyo tuva mariyo harabayumvire kuza ngaha twahurira turi batatu byagoranye ko batwakira parce que twaje duhunga ko dushitse kuri 28 barashe bamwe bariruka andi baragwa abandi barafatwa singare twashitse habi improvisa bacha bashaka kudufata turavuga yuko tuje gusaba ubuhungiro kubera ministre yavuze ko atamutekano uhari muri kaminuza agashima kutwirukana tutabona iyo tuja aho bahari umutekano
Aba banyeshuri rero batangwe kuva mu bigo vya kaminuza kuri uno wa gatatu kubera batari ko barafungurirwa babona yuko bohava bicwa n'inzara babona gutaha kuri uno wa kane niho hafatwa ingingo yuko isaha imwe yo mu gitondo bose baba bavuye mu bigo vya kaminuza iyo ngingo ikaba yafashwe n'umushikiranganje w'amashuri ya kaminuza n'ubushakashatsi uwo mushikiranganje ariko akaba atakindi yarengeje ko atari uko yamenyesheje yuko umutekano udakwiye mu bigo vya kaminuza abo banyeshuri bakaba bamenyesheje yuko batazova ngaho onya batababwiye ukuntu umutekano wabo ugiye gucungegwa bamwe mu bakozi buserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi bakaba bamenyesheje yuko umutekano wabo muri nojoro uza gukingirwa Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ingingo nyamukuru zibashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Igihugu cy'u Burundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha arimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo Pierre Nkurunziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ayo masezerano niyo yasoje intambara mu Burundi akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka 10 ishize mu Burundi kubera iyo ngingo u Burundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi amakuru yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryemeje nkuru nziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru Bujumbura polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso kubamena amazi n'intwaro ntoya ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri abandi barakomereka naho abagera kuri 200 batabwa muri yombi harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga hagataho ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda Tanzania na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe nuko ishyaka CNDD-FDD ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano ya Arusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga Petero Nkurunziza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe nayo mahirwe Burundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza nta wuniganywa ijambo. Amerika irasaba kandi Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga 2020 z'Abarundi, zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza gukurikiranya hafi uko ibintu bigenda mu Burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese mwaduteza amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Mundikije abashikirize ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oriane. Burundi bwarugaye kaminuza igihugu muri iki gihe imyerekano ya politiki yo kwiyamiriza ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza mu kibanza cy'umutegetsi azo kwitoza ku giti cy'umugamburi k'ubutegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu ibandanya. Amakuru atangazwa avuga ko kaminuza igihugu yugaye ije ku munsi wa kane, maze abanyeshuri bagaca barungikwa imuhira iwabo. Abantu bashika batanu baramaze kwicirwa mu myerekano yatangwe ku munsi wa gatandatu inyuma yaho iryo genwa ritangarijwe. Perezida w'igihugu cy'Ufaransa François Hollande ije ku munsi wa kane yaratangaje ko atakigongwe azogirira umusirikare w'Umufaransa uri we wese azokwakirwa n'ivyaha vyo gushurashuza abana b'abigeme bo mu gihugu ca Republika ya Centrafrica babegera bariko barasaba ibifungurwa. Ikinyamakuru cyo mu gihugu c'Ubwongereza Guardian nicyo canditse iyo nkuru ubwa mbere, kikaba cari cavuze ko ayo makuru cayakuye mu itohozwa ryari rikiribanga ryakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu. Itohozwa ryasanze abasirikare France 14 baragize uruhara muri ivyo vyaha. Abatetsi b'Abanyamerika bajejwe amagara y'abantu bafashe ingingo yo kugara ivuriro bashinze mu gihugu ca Liberia igihe kiza ca Ebola catangura kwiha inkumbi mu mwaka uheze. Iyo ngingo ifashwe muri iki gihe igihugu ca Liberia citeguriye gutangaza ko ikiza ca Ebola catujijwe. Igihugu ca Liberia kiramaze iminsi 32 ata muntu mushasha yanduye ingwara ya Ebola.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Limasi adufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Frederic Nkundikije. Ndabashimiye cyane kubona mwaduteze yombi. Nimutangwe ibiganiro vy'iradijwe rya Amerika birabandanya mu kanya gato. Ku mugoroba naho nyene samoya n'igice zo ku mugoroba turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradijwe rya Amerika kugeza saa 2. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire mwakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.